Idi, nici vidi America. Ijwi rya Amerika ribandanya ibiganiro ribashikiriza mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu mugoroba ku munsi wa kabiri tariki 26 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2016. Ni kumwe na Ange Denio Ngabo ni saha imwe n'igice zo mu ijoro i Bujumbura n'i Kigali. Turabaha ikaze mu biganiro byacu.
Novuga rero yuko iyi santre kugira enorme ibisabwa ku isi. Santre igezweho muri imyaka tugeze. Si ibikoresho gutasha nk'amazu n'abakozi. Abakozi dukoresha n'aba kinesitherapeuti professionnel bafise nivo iriho ku niveau international.
Uyo ni umwe mu bikorera ku giti cyabo mu Rwanda avuga kuterekeye kurondera imigambi irashe yo guhasha burundu ruswa. Inkuru cyo kimwe n'ayandi makuru avuga hirya no hino ku isi harimo ifutwa ry'amatora yabashinga amateka mu gihugu cha Centrafrique n'ugendo rwa president wa Iran i Vaticano turayabashikiriza mu kanya. Dutangurira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Papa Francisco yasavye igihugu cha Iran gukoresha igihagararo cacho gikomeye kugira afashe kugarukana amahoro mu karere ko mu buseruko bwo hagati. Papa Francisco yateye ako kamo mu nama y'umwiherero yamaze iminota 40 na president wa Iran Hassan Rouhani i Vaticano uno munsi wa kabiri. Itangazo ry'i Vaticano inyuma y'iyo nama ryerekanye uruhara igihugu cha Iran gisabwa kugira mu mugambi gutorera inyishu iciye mu biganiro ibibazo biri mu karere k'ubuseruko bwo hagati cyane cyane iterabwoba n'urucuruzi n'ibigwanisho. Kuva ashikiye amabanga yiwe aheze hafi y'imyaka 3, Papa Francisco yashimikiye ku biganiro nk'uburyo bwiza bwo gutorera inyishu amatatu urugendo rwa president wa Iran i Vaticano mu gihugu c'Ubutaliyano n'ugwa mbere rw'umukuru w'ico gihugu agiriye mu karere k'Iburaya mu kiringo kiri hafi y'imyaka 20. Sentare ijerwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro y'igihugu cha Centrafrique yafuse amatora y'abashinga amateka mu kwezi guheze yamara yemeje kwabahoze arabashikira nganje ba mbere babiri bazohura mu nshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu. Ejo kuwa mbere sentare ijerwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro yatangaje ku nshuro ya mbere y'amatora y'abashinga amateka ku itariki 30 z'ukwezi kw'12 yaranzwe n'ibintu bitari bike bitagenze neza. Ikaba yatangaje ko bamwe mu bahiganwa basa nk'abagize uruhara mu bitagenze neza. Umukuru wa sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro y'igihugu cha Centrafrique Zakari Ndumba yatangaje ko abantu batari bake bidogeye kugenda amatora yagenze. Iyo sentare yararekuriye yamara inshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu hagati y'abakandida babiri barangije n'amajwi menshi mu nshuro ya mbere y'amatora, Anicet Georges Dologele na Faustin Archange Touadera. Inshuro ya kabiri y'amatora yari tegekanijwe kuba ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere yamara bisa no kwiyo nshuro izokwigizwayo. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yashitse uno munsi wa kabiri Beijing aha hagaze ubwa nyuma mu rugendo arimwo mu karere ka Asia. Imbere y'urugendo rwiwe mu gihugu c'Ubushinwa, John Kerry yaragendeye kandi ibihugu vya Laos na Cambodge, ibihugu bibiri aho Ubushinwa bufise igihagararo gikomeye cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba ziriko zirondera gukomeza imigenderanire n'ivyo bihugu bibiri. Abitegereza ibintu bavuga ku rugendo rwa John Kerry ruriko rutegura inama y'abategetsi b'ibihugu byo mu karere ko mu manuka bushira ubuseruko bwa Asia. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizokwakira mu kwezi kuza mu gisagara cha Sunnylands mu ntara ya California. John Kerry ariko agerageza kandi kurondera kumvikana ku buryo bwo kwishura ku ngingo ziherutse gufatwa n'Ubushinwa mu gice cibahari kiri mu manuko bw'ico gihugu. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'igihugu cyo Burusiya Sergei Lavrov yatangaje no munsi wa kabiri ku Burusiya utasavye president w'igihugu cha Syria Bashar al-Assad kuva ku butegetsi kandi ko igihugu ciwe kitemeye kumuha ubuhungiro. Ivyatangajwe na Lavrov mu kiganiro n'abamenyesha makuru bibaye mu gihishira hamwe mpuzamakungu ririko ritegura inshuro nshasha y'ibiganiro vy'amahoro ku gihugu cha Syria. Iryo shira hamwe rivuga ko bizotangura mu kwezi ku munsi wa gatanu i Geneve mu gihugu c'Ubuswisse. Igishaka gushikwa ko no guhagarika ingwano muri Syria no gushiraho ikiringo fata kibanza kizoba kirimwe ibwirizwa nshingiro rishasha n'amatora. prezida w'igihugu cyo Burusiya Vladimir Putin asa n'uwamenyesheje mu kiganiro mu ntango zo ku kwezi ko guha ubuhungiro Assad atakibazo vyotera. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Uburusiya Sergei Lavrov yatangaje uno musi wa kabiri ko ibikorwa vya gisirikare by'Uburusiya muri Siriya bimaze amezi ane vyafashije guhindura uko ibintu vyari bimeze imbere yaho muri ico gihugu, aho leta imaze hafi y'imyaka itanu mu mitwe n'abagwanya ubutegetsi hamwe no mu Islamic State mu bihe vya vuba. Abategetsi mu gihugu cha Afghanistan batangaza ko umupolisi yikekwa kuba akorana n'abataliban yishe bagenzi biwe 10 uno musi wa kabiri mu ntara ya Uruzgan iri hagati mu gihugu cha Afghanistan. Ubwo bwicanyi bwo mu bucagucagu bw'uno musi wa kabiri bwabereye mu ntara ya Jinarto. Uwo mupolisi avuga ko yazimanganye n'imodoka n'ibigwanisho hamwe n'ibindi bikoresho. Yamara umuvugizi wa Taliban Kari Yusuf Ahmadi mu itangazo yasohoye yavuze ko ivyabaye mu buryo butandukanye. Yatangaje ko abagwanyi bateye bongera bafata ikibanza cyo gucungiramwo umutekano mu kwica abapolisi bose bari barungitswe muri ico kibanza. Ico gitero kibaye igitero kigira kabiri kigizwe n'umupolisi mu ntara ya Uruzgan. Abategetsi bo muri iyo ntara bavuga ko ku itariki 17 z'ukwezi kwa mbere abapolisi bane bikekwa ko bakorana n'abataliban bishe bagenzi babo 9 imbere y'uko baja kwifatanya n'abagwanyi b'abataliban. Muri kumwumviriza Radio Sud America mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi mudukurikiranira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri Radio Ishuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www.radioyacu.com. Radio ya Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere duhere mu Rwanda, aho madame Aloysia Chinzaire yoboye urwego rw'umuvunyi mu Rwanda asaba ko inzego za leta n'abikorera ku giti cyabo bashira hamwe mu kurondera imigambi irashe yo guhasha burundu ruswa igaragara muri izo nzego. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa na Eric Bagire ubusa.
Inzira y'ibiganiro hagati y'inzego zitandukanye ku isonga zirimo za leta n'abikorera ni urwego rw'umuvunyi mu Rwanda rusanga ishobora gutanga umuti mu gihe kitari cyavuba mu kurwanya ruswa. Baremeranya bidasubirwaho ko ruswa ari icyorezo cyugarije isi haba mu bihugu bikize n'ibikennye. Ku Rwanda abikorera barikoma bikomeye inzego za leta nka nyirabayazana wo gutuma ruswa ibona icyuho. Abikorera baravuga ko gupiganira amasoko mu Rwanda bitoroshye, aho kuritsindira bisaba kugira ibyo batanga babyanga babyemera. Baremeza ko inzego za leta zibashyiraho amananiza adasanzwe batera gutanga ruswa. Bwana Antoine Manzi, umuyobozi ushinzwe abanyamuryango mu rugaga rw'abikorera mu Rwanda.
Mananiza in terms of procedures. Procedures ziratandukanye. Hari ahantu kugira ngo ugere ku kintu runaka hari procedures ndende zishobora kufacilitatinga ruswa. Ibyo ngibyo nibyo turi kuganira uyu munsi kugira ngo tuvuge ngo mu gutanga amasoko hari procedure runaka itubangamye ituma private sector itanga ruswa.
Ababikorera ku giti cyabo umwe mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare n'undi mu mujyi wa Kigali nabo bemeza ko uyu mananiza aturuka ku nzego bwite za leta agaragara akarangirana no gutanga ruswa bamwe bitabitugukwa.
Ikibazo cya ruswa ni ikibazo kirekire umuntu atabona nuko agisobanura. Kugira ngo uzabone serivisi mu buhinzi yaba ari ukugira ngo ubone inguzanyo muri banki uri umuhinzi udafite ruswa ntushobora kuyibona. Kubona serivisi mu nzego bwite za leta kugira ngo baguhe serivisi zikugereho z'ubuhinzi nyirizina nkuko tuzifuza, kongera umusaruro mu gufata neza ubusaruro, saba kugira ngo uwunyuraho mubanze mu gihe cyo muvugana kugira ngo nawe aguhe serivisi ukeneye.
Donc baratwexita umuntu aragucukuza kugira wimushi mbese akora ikintu gisa nka piège kugira ngo wowe ugwemo ubone ko uri obligé ukwitanga
agakora nk'ikintu rugero
ntiyatinza dossier yawe se akabwira ngo uzagaruka ejo ugaruka premedi ukora ibiki n'ibiki abari kuguprovoka.
Inzobere mu kurwanya ruswa bo basanga baba bikorera ndetse n'inzego za leta batagombye kwitana bamwana. Baravuga ko buri wese yakabifashe nk'inshingano ze kwamaganira ruswa kure. Madame Gemma Ayolfi n'umushakashatsi kuri ruswa mu kigo Bezo Institute on Governance gifite icyicaro mu Busuwisi. Gutunga agatoki cyangwa kuva mu ruhande rumwe ni amahitamo yoroshye. Buri wese ashobora kugatunga undi ati ni ikosa ryawe ni ikibazo cyawe. Rero buri wese yagombye gufata inshingano ku kutishyura, kutakira no gusaba ruswa. Kuri iki kibazo cya ruswa urwego rw'umuvunyi mu Rwanda rusanga umusanzu wo kuyirwanya uri mu maboko y'impande zombi. Madame Aloysia Chanzayira bakuriye uru rwego
ari leta ari abikorera bose bafite inyungu mu kubaka ubufatanye bugamije guhangana na ruswa kuko izo nzego zombi zinasangira ingaruka zayo igihugu kirangwamo ruswa ntabwo gishobora kugera ku iterambere rirambye ibyo murabizi kuko icyagatumye bitera imbere biba byakoreshejwe mu nyungu z'abakeya ingengo y'imari yari igenewe inyungu rusange igakoreshwa mu nyungu z'abantu ku giti cyabo ruswa kandi bera umutwaro ba rwiyemezamirimo inyungu yakabonye akayigabana n'abandi batayikoreye
abikorera batanga ruswa bafite ibyifuzo bafata nk'umuturo urambye kuko bishobora gucika
ariko kugira ngo bishoboke nuko daboro umuntu yakora akazi agakunze niba agomba kuguha service agashyiramo ubushake bwo kugira ngo service ayiguhere igihe ntabanze kukuzubaza gato yajite kugira ngo ugire akantu muhereza abonere kwirukansa service yawe zo n'inzego za leta ya cyane cyane kuko ni naho iboneka
ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2007 bwagaragaje ko kimwe cy'agatatu cy'ibigo 5400 mu bihugu 40 byahombye kuko umutungo wabyo unzwe nabi kubera ruswa umuryango Transparency International muri raporo yawo mu 2014 wagaragaje ko muri rusange hari igihombo kingana na triliyoni 2 z'amadolari y'abanyamerika buri mwaka gituruka ku kutubahiriza amahame agenga amasoko ya leta ku ruhande rw'u Rwanda rugaragaza ko mu myaka ya 2013-2014 ruswa yari ku mpuzo ndengo ya 17% muri 2015 ko yari kuri 6% aha niho leta y'u Rwanda ishingira yemeza ko ruswa igenda igabanukaho kwiyongera ariko hagasigara ikindi kibazo cy'imishinga ireba rubanda nyamwinshi dindira kandi yaratikiriye makayabo k'amafaranga bikarangira nta ugaragaweho ruswa ku bari bayishinzwe akabagira ubusa ijwi rya Amerika ikigali
urakoze Erike kuri iyo nkuru mu Rwanda kandi komisiyo y'igihugu yukurwanya ihonyabwoko yabwiye abagize komisiyo ya Sena ya politike n'imibereho myiza ko yashizeho uburyo bwo gukumira abanyamahanga baza mu gihugu kurondera makuru no gukora ubushakashatsi ku ihonyabwoko inkuru yateguwe na mugenzi wacu Asumutakaboye.
Senateri Sindiku Bwabone Pomseni yerekanye impungenge ziterwa nabo bashakashatsi.
Uri wa mugore wakoze anitoled story hanatageze no muri presidence yageze twaramubonye hariya mu kwimuka ku nshuro ya 20 hari umuntu ugaragara nk'umuntu bose wizewe abantu bumvaga ko agiye gusohora ikintu gifite akamaro ari ngombwa yuko senereje nyine igira rinye iyo kubikurikirana ndetse no gukumira abantu nk'abo ngabo bashobora kuzana ubushakashatsi uzanatugora igihe tuzaba turwana nabwo
Umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside Jean Damascene Bizimana yasobanurira abasenateri ko komisiyo yafashe ingamba zirimo kumushakashatsi cyangwa umunyamakuru wese uzajya uza mu Rwanda gukora ubushakashatsi kuri Jenoside agomba kubanza guca mu nzego za leta zinyuranye akabanza guhabwa uruhushya uyu munyamakuru cyangwa se umushakashatsi azajya abanza kubazwa icyemezo yahawe n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka mu Rwanda ko yinjiye mu buryo bwemewe n'amategeko azajya kandi abanza kwerekana icyangombwa yahawe n'inama nkuru y'itangazamakuru mu gihe avuga ko ari umunyamakuru ndetse azajya anerekana icyangombwa yahawe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga cyemeza ko uwo muntu azwi mu gihugu
buri wese tumusinyisha kontra tumusinyisha kontra kontra twarazikoze zimwerekana uburenganzira bwe n'inshingano ze akabyiyemeza byibura bikaba bisinye ku buryo uzakora icyo gikorwa nubwo azaza afite wenda ya intention tutazi noneho tuzadufite contrat yasinye yatuma tumujyana mu nkiko no mu gihugu cye
uyu muyobozi avuga ko nubwo izi ngamba zitarinda 100% abafite ibitekerezo byo gupfa bya Jenoside ariko ngo bizatuma nabo banyamakuru ndetse n'abashakashatsi bagira ukwigengesera kuko baba basinyishijwe inzandiko zatuma bakurikiranwa mu gihe barenze ku masezerano bagiranye na komisiyo y'igihugu yo kurwanya Jenoside iki cyemezo gifashwe nyuma yaho ikigo cy'itangazamakuru cy'Ubwongereza cyitwa BBC gitangarije filime cyise Rwanda Untold Story filime yarakaje abayobozi b'u Rwanda cyane ndetse bavuga ko igamije gupfobya Jenoside igitangazamakuru cya BBC cyakomeje kwemeza ko iyi filime ntawo ipfobya Jenoside iyi filime ni nayo yabaye intandaro yo gufunga ibiganiro bya BBC gahuza miryango Asumutakaboye ijwi rya Amerika i Kigali
Radio ya Amerika i Washington DC tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aho ku bitaro vyitiriwe umuganwa wa Khaled vyo mu Kamenge haherutse kugurwa ikigo cy'akarorero kivura abagwayi ingwara z'imitsi n'amakonyero yo mu ngingo ico kigo kizotuma abantu bahora baje kwivuza mu bindi bihugu bashobora kuvurirwa mu Burundi ku giciro gito abarongoye ico kigo bemeza ko gifise abahinga n'ubushobozi vyo ku rwego mpuzamakungu ni inkuru ya Eroge Wirikaneza
ubu n'ubwogero bwo kwa muganga buratandukanye n'ubundi bwogero kuko murabona harimo ivyuma hagati ubu rero budufasha
turi mu kigo cyo kugorora no kuvura agwa ingwara zo mu mitsi amakonyero yo mu ngingo n'ibindi umwe mu bahinga bakorera muri ico kigo areka twereka uko urugomero rw'ubwogero rwo kwa muganga piscine mu gifaransa rukora ico kigo cyakira abantu bafite ubumuga butandukanye buterwa n'imvo nyinshi nyene nkuko tubibwirwa na muganga Alexis Sinza Karaye arongoye ico kigo cy'akarorero mu Burundi kiri ku bitaro byitiriwe umuganwa Haleda byo mu Kamenge
Ben ibibiko bivura abantu bafite ingwara zose zishobora gutera ubumuga ni ukuvuga nk'abajya abantu bagwaye imitsi bafirwa nk'inka za hypertension cyangwa nk'inka za diabete ugasanga babaye paralyze baranyunyutse amaguru n'amaboko abo bapfurwa ngaha cyangwa bajya bahuye n'amasanganya bakavunika babazwa cyangwa bavuka ukundi kuntu cyangwa bajya abantu bafite ingwara zo guhema byo bita amapyorezi cyangwa bagusanga bugaye mu guhema bigorana kubera hari ibintu bizibiye cyangwa abajya bakenyezi bibarutse ugasanga byagize ingaruka mbi z'ubwoko bwinshi mbere n'utagize ingaruka mbi ku bisanzwe umukenyezi wese yibarutse yateza kuza ngaha mu kigo tugasuzuma yuko umubiri we umeze neza bikenewe tukamuvura bajya abantu bose usanga bagwaye ingwara zo mu mugongo cyangwa mu makonyera nibindi byinshi abajya abana bavutse bafite nk'amaguru n'amaboko anyunyutse cyanke baracerewe kujya umwana atambuka yicaragira ikintu kiniki
Dr. Sinza Karaye yemeza kandi ku ico kigo gifite ubuhinga abakozi n'inyubako byemewe ku rwego mpunzamakungu
iki kigo cubatswe n'ishyirahamwe bita APF ry'ububiriki cyo cafashije kugira cubakwe Ico kiko nticatanze amahera gusa caratanze nabijya bita ma plan ingene centre iteza kubimeze ibikoresho biri ndani biteza kuba birime ibyo byose babigize bisunze yindi centre yo mu Burundi i Bruxelles ama plan ibikoresho birimo bikurikije uko bimeze no vuga rero yuko iyi centre kugira enorme ibisabwa kwise centre igezweho muri imyaka tugeze sibikoresho gutasha nk'amazu n'abakozi dukoresha n'aba kinesthetic professionnel bafise nivo iri reconnu au niveau international kwisi yose
tumubajije nimba barundi n'abanyamahanga bafise ubumuga buvurirwa kuri ico kigo bitayikenewe ko baje kwivuza mu mahanga muganga Sinza Karaye yatwishyuye ibikurikira
umuntu yo bifata arabiye kuri bya kinesthetic munashaka kuja hanze kubera keneye kubagwa adashobora kubagina canka keneye wundi muti no badashobora gutanga ariko kuvyerekine kinezera terapi ntacu umuntu yoja kurondera hanze byo dufise birakwiye
ibi biremezwa numwe mu bagwaye twasanze ari karagororwa muri ico kigo
ege twazanga hanye bwa mbere twaratemba nge natanze ntafate maguru mavi naratemba ariko ubu vraiment ndashaka guhaguruka fasho ukira canka fata umuntu ubu biriko biraza
Mbega ntibigeze byumvira kuja hanze canke
Ego naravyumviriye mugabo bace bandangira ha nasanze biramata mbeshe
Uravye ibyo ari kuronka hanze namba hari nk'abakubwiye ibyo hanze bona ari kuri kurakoronka hano muri centre
Ego ash nokuri biramara ngahanda bironka kuko sinyitemba nko natemba bwa mbere ndahaguruka fasha ikintu neza nkumva ko mfise nguvu ndashaka no gufatana imodoka nkicara neza Nuko muri byo bihugu bindi ntazi ngene byari kugenda mugabo mbono mengomera no ngahanacu babarusha yego biriko ni sawa kumisi nahamaze nazi ko nzohateba ariko mugabo mbono menga imisi ndahamaze ni mike cyane mbona ariko biriko biraza
Ikigo cyo kuvura no kugorora abagwaye ingwara z'imitsi amakonyero yo mu ngingo n'ibindi cyubatswe ku mfashanyo y'igihugu c'ububirigi Ico kigo cy'akarorero mu gihugu gifite ubushobozi bwo kwakira ku munsi abantu bari hagati y'120 n'150 bivuza bataha muri kazoza ico kigo gitegekanya no kwakira abagwayi bivuza barara mu bitaro mu nteguro y'inyubakwa ikoreramwo nuko ishobora kubigorofa irimo inzu zitatu zigerekeranye zikazokwakira abagwayi benshi kurusha harimo n'abazoba bagenewe kwivuza barara mu bitaro ubu umugwaje kwivuza ari amafaranga 10,000 z'amarundi ariko igiciro nyezina kizoshingwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwumvikanye n'ishirahamwe rijerwe gutunganya ico kigo ubwo bushikiranganje bwemeza ko ibiciro bitazoba bivunye na gato eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Radio ya Amerika i Washington DC ihiganwa ry'umupira maguru y'ibihugu vya muri Afrika kubakinyi bakina mu bihugu vyabo shan rirabandanya mu Rwanda bagenzi bacu Desire Hatungimana na Jean-Claude Munyandinda bakaba bakurikiranye inkino zabaye no munsi Desire Hatungimana wotubwira wari kuri stade y'Kigali uko vyagenze
ya nende sukunde nuko hawa hiru kinogara ni itinde vinshi chane itinde mkano ya Tunisia kuhusa vya nje itinde mbire mtu chambere hindi uliri kusa mga wa mtu chakamiri ama de koronga ama ikarata ikukura mkini Yusuf Kumar kurata mnongi ingi nakadiri wa mugi wa mjere wa chiechika mbo kora gose vila wane kako utaka jike mbikomeye kukura kinyira Tunisia Achiro hali kananeza basi bilisindo higiri mwereta isayenga itano mwere basi nga mikindi bilisindo kumata mwere kumwe utafurangu yari kumwe itano kumusa ili kine mdawani seko Nigeria koko ya rishigwe mwere bikomeye Tunisia lero mwere wakari bugi uko batagwe mwere baje bilisindo rango baje mabwe mwere rango baje kwa mwere bikombe mwere 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 kwa dashika mwere chaka mwere bishiri chanyema kandi mwere mwere vize yewe mwere mwere wafise akamenyesha yuko mwere wa Nigeria akamenyesha yuko mwenye kakasa yivuze bakuwe ukongo wa sisa la kumira kiri wato mbari baje kuja kandi mbari haku nchigwa mbari hajikomi gari wato meye ukuko umuguwa bo mbari yari kushika kongo ni mto chane aliko wadashima kubize uboru kimerero vye kwa vimene pia jenze ya wanita uko Tunisia koko ya zilo ndre ya mano kata kukugira isho wa yukure ngana koko yuki mbari na yenye mbari koro hakuko mbari diyo se ukwa nino mufinda jada tatu yosu ya liki se uwezi se ama hile kwa andanya na chubitema kubizian ya shigeno
ibitsindo bitanu n'ibitsindo byinshi witegereje iyo higanwa aho rigeze kuvyerekeye inyinjizwa ry'ibitsindo ubona hinjijwe ibitsindo bingana gute Tunisia no munsi turabona ko hinjije bitari bike bitanu n'ibitsindo byinshi
ibyo kuraba bino higanwa n'higanwa ko kombere byabonetse n'ibitsindo byinshi abitangwa ko zimeza mbere babona ko bigoye abafiri ni byari gicungana irabana kugira irangwe n'izaba bigenda ariko mu nyuma byagira bana ko ingira ibitsindo byinshi uno munsi ibitsindo bitanu kubusa mu bitsindo byinshi ku munsi wejo umugwi wa Cameroon usinda Congo ibitsindo bitatu kuri kimwe mu bitsindo byinshi biraboneka rero ko umugwi wa Maroc usinda Uganda ibitsindo bine kuri kimwe mu bitsindo byinshi biraboneka rero ko buke bizaba biraga n'ibitsindo bitari bice kandi rero icyo kintu abakunda umupira w'amaguru bakunda kuko iyo abantu bagikorera ntibabona ibitsindo batahana agashavu kuko usanga umupira utari n'ibitsindo uza ngo ugehera abarorerezi muri kino gihe rero bikaboneka ko ibintu bya shan biriko byabera mu Rwanda biriko byitabirwa mbere biranaboneka ko n'abanyagihugu bo ngaha mu Rwanda babitabira ku bwinshi kuko biraboneka yuko kuko harimo ibirori ku bantu bakunda umupira w'amaguru
ubwo rukino uravuze ku byerekeye abarorerezi ko baza ari benshi gwari gwitabiwe n'abantu batari bake
abantu bari bitabye koko ugiye kuraba n'ino akaba kina Tunisia kina Niger amubwiye Rwanda warimo eka mbere Niger yari magende ko bage kwa mugiri wo bahoba uko ari yasinyira na Niger mu kinyarwanda bitinde byo byose kuri kimwe ariko n'icyabugiye ko abanyarwanda abagenda ku kibuga ari benshi bafitabirije n'ino ikintu mbere gihindaye cyane kuko ugiye kuraba no mu nshyirahamwe z'imipira y'amaguru muri Afrika iyo igihugu cyatunganije ibintu abantu bitabire ngo bajye ku bibuga babibona nabi cyane kuko babona yuko batanda birorera kandi baje kwereka ubuhinga abantu nicyo gituma rero ugiye kuraba abanyarwanda ugiye kuraba koko icyo kintu baragishyize ko baritabira cyane n'aho u Rwanda rwari rukina ugasanga abantu bari benshi ku masitade ayitangaje cyane nuko n'ibintu naho ugenda i Rubavu ukagenda i Huye hose usanga ku kibuga huzuye ugasanga rero ni ibintu ubona ku kibuga
urakoze Desire Hatungimana Jean-Claude Munyandinda wakubitiye kuri stade y'Urubavu watubwira ko vyerekeye gorondi rukino hagati ya Nigeria na Guine
iyo koko Fidele undi mukino wo muri ritira rya gatatu mu gusoza mikino mu matsinda bahuje ikipe ya Guinea yahuye na Nigeria abantu benshi bari biteze ko Nigeria ishobora kubikora kuko yari natangiye neza ariko umukino waje kurangira Guinea isize Nigeria igitego kimwe ku busa Nigeria yashaka kunganya nibura ngo igire amanota 5 yatuma ikomeza mu kimwe cya kane kirangiza byayinaniye igitego cyaje kwinjira ku munota 43 gitsinzwe n'umukinnyi witwa Ibrahima Sanko usanzwe akina mu kipe yitwa Horoya Conakry muri Guinea nyine Nigeria ishaka gukanguka ariko iragerageza mu byusa bakira mu kimwe usanzwe akomeye rutayizabo Elvis Chikatara yarinjiye aragerageza arashakisha ko ubona igitego cyo kwishyura nibura kugira ngo ikipe ya Nigeria ibone amanota 5 birananirana bivuze ngo Nigeria yatsinzwe kimwe ku busa amanota 5 ya ikipe ya Guinea yatumye izamuka iza ku mwanya wa kabiri kuri Tunisia na hanyuma noneho Nigeria na Niger birataha zisubira iwabo
witegereje urwo rukino wabona ruryoheye ijisho
umupira w'uyu munsi wabwaga ko utarushimishije cyane ko watangiranye imibare amakipe urumva ikipe ya Guinea yavugaga ko igomba kubona amanota 3 igatsinda cyane ariko ko yari ifite amanota 2 ikeneye andi atatu kugira ngo ibone uburyo gatanu naho Nigeria yo izisa nk'icunga cunga ivuga iti niyo twagumana rimwe tutanganye tugomitswe ubusa kubusa dushobora kubona amanota atanu twikomereza igero byaje gutuma umukino uza mu kwigengesera batangira bigengesera aho noneho ikipe ya Guinea ibona igitego Nigeria irakanguka ariko kwa kwitinya se cyangwa se kwa gucunga cungana kwakomeje ku buryo byarize birangira bigaragara ko harimo kwifata gukomeye nta gufungura kwa rimwe nk'uko byagenze mu mukino Nigeria amaze kutubwira ikipe ya Tunisia na Nigeria ariko uyu mukino twavuga ko hari mu rwego rubayabaye cyangwa se ruwo hagati na hagati
muri rusange mu nkino zimaze kuba gushika ubona ku byerekeye cyo no kwita karite y'umupira technique y'abakinyi ubona ari ishemeye cyane ugereranije n'ibi bikombe bikomakomeye nk'ibya kane
umuntu yavuga ko urebye igihe irushanwa rya kane rimaze ntabwo ari irushanwa rimaze igihe kinini irushanwa ryakinwe ku nshuro ya kane uko imikino ya kane yatangiye muri 2009 ugereranyije n'uko bimeze ubu ngubu usanga ko hari akantu kiyongereyeho cyane cyane muri karite cyangwa se mu mikinire cyane cyane ko burya umupira w'amaguru iyo amakipe ari gutsindana ibitego biri kwinjira muzi ko mu isi abantu bari bamaze igihe bintu bavuga ati barutahizamu barabuze ariko biragaragara ko muri iyi mikino iri mu kubera mu Rwanda amakipe arimo gutahizamu ibitego birimo biratsindwa bigaragara ko kenshi ibitego bitsindwa ari uko abakinnyi babikoreye ari uko barutahizamu bagize ubwenge bwo gutsinda umuntu yavuga ko ukurikije imyaka yari ishize guhera muri 2009 ubwo irushanwa rya kane ryatangiraga ukaregereranya n'iki gihe gito rimaze ubona ko byateye imbere uburyo abantu batangiye kuvuga bati mu minsi itari mike mu myaka itari mike irushanwa rizaba riringayinga irushanwa dusanzwe tumenyereye ryakubye kwige nacyo ari ryo kandi mu rurimi rw'igifaransa
urakoze yari Jean Claude Munyandinda
urakoze namwe
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanye turasozera ibiganiro twateguriye byo kuri isaha yamara imbere yawe reka tubasubiriyemo inshamake y'amakuru twabashikirije Papa Francisco yasavye igihugu ca Iran gukoresha igihagararo cacu gikomeye kugira gifashe kugarukana amahoro mu karere ko mbuseko bwo hagati Papa Francisco yateye ako kamo mu nama yo mu mwiherero yamaze iminota 40 na president wa Iran Hassan Rouhani i Vaticano uno munsi kuwa kabiri Sentari jezwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro y'igihugu cya Centrafrique yafuse amatora y'abashinga amateka mu kwezi guheze yamara yemeje ko abahoze ari abashikiranganje ba mbere babiri bazohura mu nshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yashitse uno munsi kuwa kabiri Beijing aha hagaze ubwa nyuma mu rugendo arimwo mu karere ka Asia imbere y'urugendo rwiwe mu Bushinwa John Kerry yagendeye kandi ibihugu bya Laos na Cambodge ibihugu bibiri aho Bushinwa bufise igihagararo gikomeye umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'u Burusiya Sergei Lavrov yatangaje uno munsi kuwa kabiri ko Burusiya butasavye president w'igihugu ca Syria Bashar al-Assad kuva ku butegetsi kandi ko igihugu ciwe kitemeye kumuha ubuhungiro Abategetsi mu gihugu cya Afghanistan batangaza ko umupolisi yikekwa kuba akorana n'abataliban yishe bagenzi biwe 10 uno munsi kwa kabiri mu ntara ya Uruzgan iri hagati mu gihugu cya Afghanistan. Shuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro bya muri aka kanya bigarukiye aha. Tuboneye akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatuma Ali Maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikro mwari kumwe na Fidel Niyonga. Turabashimiye mbwira ubungoroba mwiza mwese.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.